mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbahaye kaze mwese kuri radio yanyu. Bibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mugabo uyu mwaka byarabaye ndanse gose kuko imipaka yari yugaye nta hantu tujya gusumira benshi. Ikintu cyabaye kidasanzwe rero habayeho gupfa kwa bamwe kubera inzara, amazi arasambungwa ku bwinshi bagurisha.
Nk'ubu ngaho hakurya mu Rwanda kera mu minsi iheze twarashobora tukagenda tugafata isu ukagenda tugahiga akazi bakaduha akazi ku ituzi tugakora bakaduhemba tugataha. Mugabo ubu umuntu ntashobora kurengana ngaho hakurya ku mupaka.
Abo ni abaturage bo ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi bavuga ku mibereho yabo muri uyu mwaka turimo gusoza. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Uyu munsi kwa kabiri komisiyo yigenga ishinzwe amatora mu Burundi CENI yerekanye abazayihagararira mu ntara ya Makamba na Rutana ziri mu majyepfo y'igihugu. Ni mu rwego rwo gutangira kwitegura itora rya kamarampaka y'itegeko nshinga riteganijwe mu kwezi kwa gatanu umwaka utaha wa 2018. Iyi nkuru rero turaza kuyibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha.
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe kwijwe rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rwijwe rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Bakunzi bijwi rya Amerika, hasigaye iminsi mike ngo umwaka wa 2017 urangire. Muri uyu mwaka wose radio ijwi rya Amerika yabagejejeho inkuru mu nzego zinyuranye z'imibereho y'igihugu n'iy'ubuzima bw'abaturage. Namwe kandi mwagize uruhare mu rwego rwo kutugezaho ibitekerezo byanyu ku bibazo binyuranye bigaragara aho ngaho iwanyu, nabyo twabashije kubisangiza n'abatwumva aho bari hose ku isi. Mu gusubiza amaso inyuma ku byaranze uyu mwaka turimo kurangiza, ijwi rya Amerika rirateganya kubagezaho bimwe mu by'ingenzi twibanzeho mu nkuru twabagejejeho. Turahera mu ntara z'amajyaruguru hashyira uburasirazuba bw'u Burundi. Aka ni akarere kari ku rubibi rw'u Rwanda n'u Burundi. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ukorera muri ako gace, Jean Bosco Ndarurinze, aratangira atubwira ku mibereho y'abaturage muri uyu mwaka biturutse ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi wajemo agatutsi.
Umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ugira kabiri ibihugu vy'u Burundi n'u Rwanda bitanguye kutarabana ryiza. Muri uyo mwaka ibibazo vy'imibano mibi hagati y'ivyo bihugu vyarabandanije kugira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwa misi yose ku banyagihugu baba ku mipaka. Abanyagihugu bo muri komine Busoni bavuga ko icuka kibi kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyabakoze ko cyane mu gihe cy'inzara uno mwaka.
Kuko ubwa mbere inzara yaratera kubera u Rwanda rwuguruye tukajya guca ingero n'isuka. Wajyana isuka ugakorera amafaranga 500 cyangwa 700 wayavunjisha mu Burundi ugasuma. Mugabo uyu mwaka byarabaye ndanse gose kuko imipaka yari yugaye nta hantu tujya gusumira benshi. Ikintu cyabaye kidasanzwe rero habayeho gupfa kwa bamwe kubera inzara, amazi arasambungwa ku bwinshi bagurisha.
Nk'ubu ngaho kujya mu Rwanda kera mu minsi iheze twarashobora tukagenda tugafata isu ukagenda tugahiga akazi bakaduha akazi ku ituzi tugakora bakaduhemba tugataha. Mugabo ubu umuntu ntashobora kurengana ngaho hakujya ku mupaka ngo areke aragenda.
Abadandaza abo bavuga ko n'ubu bataratora umurongo muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bakaba babonye ko akazi kabo gakomeza kutoro.
Akarusho kari gahari twajabuka mu Rwanda tugakurayo tudandazwa. Mugabo mu gihe ubuhu bugaye ntabwo twinjira neza mu gihe baba bakeneye nk'ibiharage ibigori cyaba ngombwa nyene yuko hariho ibeyi nziza iruta iyo ngaha iwacu i Burundi wajabukanayo kugira ngo wunguke uronke n'umusoro wa leta
ubwambere twaragenda nta kibazo tugashora ibintu ariko hari ibintu byinshi twahombye kubera nk'abantu ngaha iniwa batunzwe no kugenda mu Rwanda ariko ubu nta muntu agenda mu Rwanda kubera ibyangombwa bisaba amafaranga menshi kandi hari abantu benshi bahora bagenda bajyanye nk'ibihumbi icumi ariko ubu kubera ibyo bihumbi icumi nta cyangombwa kirimo ngo agende kubirondamo icyangombwa cyahitamo yo kubyihora ugasanga inzara irishe umuntu
ku misozi iri ku mipaka ku mpande z'ibyo bihugu uko ari bibiri imiryango yarinjiranyemwo mu guhana abageni umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ugiye kurangira imiryango kuri izo mpande zose ifite agahinda ko kutidegembya mu kuramukanya
bamasengeye bose niyo baba bashiki ba papa niho baba babyara biwanje niho baringa umuhingendi mareba twekwa navukiyeho kwanza mugabo barashariyo mugabo ntabwo ushobora kuvuga ngo yoza naramwe bune yo kwambukira no kuri matelefone kenshi bari mirongo bagiye bayagarika bujya n'amatelefone yabo mirongo tuyifize kubera ntidukorana ntitukumirikana twe kuvugana oya ibyo biheruka muri 2015
nk'ubu jewe uyu mudamu wanje arafise nasenge yashatse mu Rwanda mugabo duherukana imbere y'ibihumbi 2015 nibo baheruka kuza kuturaba natwebwe tukajya kubaraba ubu rero imigenderanire ibaye myiza kabisa kuko ntitukagenderanira
mu karere k'u Bugesera mu ntara ya Kirundo hakunze kwaka uruzuba amashyamba akahonera imigenderanire ikiri myiza umunyagihugu yarashika ahashaka atankomanzi kurondera inkwi uno mwaka bavuga ko bisa n'ivyabakomeranye
rero ducuruze nk'ingaha tureba uko nyene twogenda kwiba mu babyifitiye bakatukubita icumu ryo mu rubavu ugasanga duhomye ko tukemera nyene tukiyahura urumva n'ubundi ni rwa rupfu nta rupfu ruba rusumbaho tukagenda tukiyahura nyene tukagenda tukazitasha twagira imana ntibadufate twaja mu Burundi tukaba turubyoye
aho ni he muvuga ngo
ni ishyamba ry'u Rwanda ku mupaka ho ubwo rero twamara kuzizana nyine tukazizana nyine tukadabiriza twakuramo iyo nusu y'ibiharage cyangwa nusu y'ubugari tukaheza rero tukateka nyine tukarya ubwo buke tukabungurunda
uko kwita mukuronderera ubuzima aho batakire kuri we kwidegembya bikwiye kuramaze kugirira ingaruka mbi abatari bake ku mutekano abarovyi batatu bo ku mutumba wa Cyeru muri komine ya Kirundo bararasiwe mu kiyaga cya Cohoha hari mu kwezi kwa gatatu
twagiye guhiga gafi kuko twagurisha turi nk'ubugari twabona ibi bintu bibere munsi byiza hanyuma simaze kugenda abahungu turi kumwe cavuga ati burya rero kuguma turobera ngaho amazi y'Uburundi nta mali ziri reka tugende ngaho hakurya turebe ko two nabwira ati ntitugende harajya hayise kimwe byo bindi bintu ujya twaragiye maze kugenda twateze imvura imwe baratwiruka ko nyine tuvuze amabuye ashorashe atangura kwaka atanguye kwaka rena kidukoresha koga ce barantangira n'ubwato ca ndibira maze kwibira nibirukira nkahariya barandasa barampushe yongera ndibira barambura ukwezi guca kuramurika baca baransozera rero baza bandasa
abakurasa ni bande
soda y'u Rwanda kina cyabawe n'umupolisi nyamawe yarasishoro zitatu baramaze kundashishoro umunani kwari bane abandi barapfuye
ibyo byarashyitse no muri uku kwezi kwa cumi na rimwe ku mutumba Nzove wo muri komine ya Giteranyi mu ntara ya Muyinga abarovye bane barafatiwe mu kiyaga Gweru umukuru wa zone Masaka akavuga ko abasirikare b'u Rwanda bavogereye amazi y'u Burundi
hari uwitwanya bene na story agira aho agikira ngo cy'amezi atatu ari mu Rwanda kandi harimo n'ubugizi bwa nabi ko n'amato yabo baca bamenagura kuko ntiyongera kuboneka hanyuma hariho abo bajanye mu nyuma nyene harimo uwitwa Nyandwi n'uwundi muhungu bo barabarekuye makuru turonka batubwira yuko bagezeyo babashyira mu butobusho butandukanye umugabo wa bene Nestor turashobora kumuronga ego nubwo rwe dashobora kuboneka turahamaze igihe kirekire ubwo ruza abarovyi b'abarundi n'abanyarwanda barobera hamwe mugabo uri kurabiraba haraboneka aho abanyarwanda batahora barenga ni ukuvuga yuko uno munsi canke mu bihe bazigiye bafata abantu mu by'ukuri barenze umupaka kuko hari hantu batahora barenga
iruhande y'ibyo abarundi cyane cyane abo mu makomine y'intara zihana urubibe n'u Rwanda ntiborohewe uno mwaka kuva mu ntango z'umwaka wa 2017 gushika mu mpera zawo abarundi bagiye gukora ubuzi buto buto bakomeje kwirukanwa mu Rwanda abirukanwa bemeza ko bafatwa nabi bakirukanwa nabi
nakoraga akazi ko kugemuraga amata nako ngako nakoraga umuntu yari ijyanye ukumva umuntu arajira gukinguje ngo sokuje kenda ngo ugiye ku kagari kwari umuyobozi agushaka ukagenda uko nguko nta n'ikintu ufashe ukagenda uko nguko bagakuriza imodoka bakujyana
ayo bafatiranije ngiye mvuye gusenga mu gitondo sinamenye ibyo bampoye no gusa tugende nayo imenye ruko batwigiranije twese hamwe
ntibigize ababwira igituma babirukanye
oya ntabyigize tubwiye batwabimenye yuko tuma batuzi hamwe twese hamwe twumva ko batatu musubiri Burundi musubiri Burundi
umuntu nayo ifite nta kintu nazanye nayo ifite ye ihene byiri fite n'igare na telefone byose nabisize
abaturuka mu ntara za kure byara nabagora gushikayo bagacumbikirwa mu micyungararo y'imipaka
tekeye kubera badufashe nyine nk'abantu b'ingegera kandi twari dufite aho twari tuba n'abacu bose basigarayo imiryango yacu abana n'abagore bose basigaye ubu nta mwenda tugira wo kwambara twaje kunyina tubona twabuze n'iki tugeze iwacu cyaba abana bane bahungu batatu n'umukobwa umwe
none mubayeho gute
hakubaho nyine n'abavandimwe badutunze nyine twashikiyemo iyo babonye rasiyo baratumenya nk'abantu twarishikiyemo tugana
kugira ngo irire ku mavuko kureba ababyeyi mubyarancyandi ntabwo navano n'amaguru ngo nagerayo
iruhande y'abirukanwa hari n'abahunguka baraganiriye n'ijwi rya Amerika icyatumye bafata iyo ngingo
urabona muri nduta ninde barazipunguje ubunya kera muntu wese unyatiga ibiro 35 kandi karatwara dutega ibiro 50 byo kukwezi
twebwe kweri kubera twaciye tuvaya naho nyene ntibyari bitworoheye baduhe indya z'induzi ibiri tukazijya ukwezi umaze nk'ubufu ku bucumba bwahura n'induzi ibiri bukaba buheza izindi nduzi ibiri ukacubaho nabi nicyo cyatumye tuca twibwira
iruhande y'ibibazo byo kuronka imfungurwa baragira n'ibibazo by'uburaro uyu yasanze inzu yiwe yeguriwe uwundi munyagihugu na wa mugwi SNTB ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo
ubwo gusimbaye nagize nuko nahunze nyene ndi mu nzu nka numva inzu ngata muntu asira kwinjira yahabo umuntu yahaburanye n'umutama yitwa Kanani ujya ntuzanye kuri cyane amatongo nyene muri rutembe rutegeze ndo kubivuga twese twasaba ko nta kuntu twaduhungutse tuva mu gahinga none ngo dushikire mu kandi je nasaba yuko bompanye akazi kanjye nka kabantu
ibyo bibazo byose byaragiye mu minwe y'abajejwe intwara ikibazo intara ya Kirundo yagize kitari mu ntara ya Muyinga nukuronga aho bakirira abahunguka cyangwa abirukano Melchior na Nkwahomba ni buramatari w'intara ya Kirundo
afite kandi kibazo cy'abirukano babaga mu Rwanda bajya bitango na barufure aha n'igihe ugasanga hari nk'abantu barenga 200 400 imiso haraje bashika 150 abari turafite indwara zo kubakira kuko nituronka tubakirira nari maze iminsi ntakamba cyasere kugira ngo badufashe batwubakire nk'inyubako zatubashikirizamwo kuko hacabye ibihuha byinshi babesha ngo turabapfuma kandi kwari kugira ngo tubashyire hantu tubafungurira turindire kubashikana mu ntara zitandukanye batibukamwo
igihugu cy'u Rwanda cyaragirijwe cyane ko kitorohereza abashaka guhunguka ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryitaho impunzi naryo nyine ryaratunzwe urutoke Terence Ntahiraje umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu no gukunda igihugu yafatiye ku biharuro HCR ikunze gutangaza hari mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta mu mpera z'ukwezi kw'icyenda ingozi
kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo gushika itariki ya 18 inde yo kandi amezi asiramira hari hamaze gutahuka abari mu 2018 kuva inama ibaye i Dar es Salaam kuva kuri ibyo byamara mu bice bya 2003 ubu tuvugana amaze kuza abantu 2000 n'amazina 2002
abirukanwa ababa ku mipaka cyangwa abahuye n'ikibazo cy'umutekano muke mu biyaga baragize icyo basaba
dusaba ko nk'ibihugu bigenze neza ko abakuru b'ibihugu bamaze kumvikana imipaka ikugururwa turibaza ko ubutundi bwo cyabandanya bugatera imbere nko bwaho tumaze kugendera hirya no hino tukagendana n'imipaka yo hirya no hino byose bigenda neza ubutundi bwose bwo kwiyongera
ari mibi nsi heta ku ni wakoresha ubwumvikane natwe turabe ko guma turonkira irasiyo y'abana.
Philippe Nzobonayiba avugira leta y'u Burundi avuga ko Rwanda ari go rutifuza ko imigenderanire inaguka. Hari mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi.
Twagomba kubabwira ko no mu nyangingo yarifashwe mu nama nkuru ya ONU cyangwa gatakazi na muntu Rwanda atacyo rutari rwakoze kugira ngo ruburabuze ibindi bihugu bya Afurika ngo babe bw'ingingo bikorafata zishyigikiye u Burundi cyane kuko nyine naza kumurakurikira kubimenye kubimenyeshamakuru mu batoye amaze kubona ko rwasenzwe no kwigera n'icyari gusore ku Rwanda cyeyomoka.
Ngivyo ivyo ijwi rya Amerika ryashoboye gutororokanya ku buzima bubi bw'abanyagihugu bo mu ntara z'uburaruko biturutse ku migenderanire itifashe neza hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda vyakomeje kuboneka mu mwaka w'2017 ugiye kurangira. Mu ntara z'uburaruko mu gihugu c'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gihe umwaka urimo kurangira, umwaka wa 2017, ishyirahamwe Parseme rirahamagarira Abarundi guhindura ibitekerezo, ibyiyumviro n'ingendo kugira ngo bazagere ku iterambere rirambye. Iryo shyirahamwe rirateganya rero gusohora ejo kuwa gatatu icyegeranyo cyaryo cy'umwaka ku buryo ibintu byifashe mu Burundi mu bijyanye n'ubukungu n'iterambere. Mu kiganiro muri sanga mu kanya gashize, mugenzi wacu Fide Niyongabo yatumiye umuyobozi wa Parsem ni Bwana Faustin Ndikumana. Baganiriye rero kubikubiye muri icyo cyegeranyo cy'uyu mwaka cy'ishyirahamwe ayoboye.
Mu bisanzwe ibijanye n'iby'iterambere nyine babyifashe mu gihugu, uretse icyo kiganiro kirabanza kikaraba ingene ibintu babyifashije bita bya etat des lieux, hanyuma umuntu agaheza agacasubira karaba ibintu biba byategereza gukora kumbura ibyo bituba bitakozwe byotumye ibintu biba byo kwisonunura. Hari umuntu agacaraba rero n'icokogwa ku buryo bwihuta. Nico gituma rero murabona nk'icyo cegeranyo cishyiramwe tunide nyene kishyiraho u Burundi mu bihugu bitatu bya mbere bikenye ku isi, ndetse FMI yoyo ucitakwa cyo cya nyuma mu cegeranyo cya FMI cy'2017. Ibyo rero bica bikunda kubonekera ubwa mbere kuri imwe bita umwimbu ku munyagihugu. Igihugu kirafise umwimbu cimbura, bakaraba n'abanyagihugu bati none ku mwimbu ku munyagihugu turabyamuye n'umunyagihugu mu Burundi reveni PIB aronka umwimbu ku munyagihugu. Iyo rero niyo u Burundi bufise munsi y'300, nubwo yuko nko muri Afrika ho u Burundi bwo bwa nyuma bufise munsi y'300. Mbere uravye nk'ibindi bihugu byo muri aka karere ko muri East African Community twaravye turatohoza nk'uno maga dusanga bose muri aka karere, haba nko mu Rwanda, muri Kenya, muri Tanzania, mu Uganda, bose usanga barenze 600. Urumva ni nk'incuro ibikubye nk'incuro kabiri. Icyo rero cyerekana hamwe ngene bimwe by'umwimbo wiyongera. Urabona naho nyine usanga muri igihugu biri nko kuri 600, ariko u Burundi uravye ngene bigeze biracari hasi cyane hagati y'ubusa mbere na rimwe. Hanyuma kandi mbere yuko tuja muri izi ngorane nko muri za 2014 umwimbo wari uri nko kuri 4%. Ivyo rero bica n'ibintu bica byerekana ubushobozi buke bw'u hanyuma ibyerekeye ubukene muri rusangi ni nk'abarundi babiri kuri batatu, ni ukuba 70% y'abarundi ubunya bari mu bukene bumwe budasanzwe, se de pauvreté, munsi ngira y'idolari rimwe na cyangwa idolari rimwe n'igice ku munsi. Haro nta nkaka nuko nko mu 1992 abarundi barigeze kuba ahubwo abarundi bakenye ari ca gatatu ari 30%. Ubu rero byarimvye mvereseje ubu ni 70%.
Kwitegereje n'ikiye cyatumye ivyo biharuro bisubira inyuma cyane uravye.
Bani biharugira bisubira inyuma urabona kugira igihugu cyo giteye imbere nuko kiba kiza ubutunzi kama gifise hanyuma rero kikaca ciha imigambi cyita intumbero y'iterambere mbega mfise ubutunzi kama bwifashe gutya notegura gute umugambi nyawo ubona woshikana ku iterambere ry'igihugu no kuzamura abanyagihugu kugira ave mu bukene hanyuma rero mu gutuma uwo mugambi rero uvuga ati none usaba uburyo bungana gute uburyo bugaheza bukarondegwa nabwo rero burondegwa mu gihugu hanze y'igihugu hanyuma ugacura ati mbega abawukora ni bande abawukora nuva rero suruse zimene urunde urafise abahinga bakwiye uzobakura he ubwa bufise urabaha agaciro karaba ngene ubashira mu rubwira bakore bari evaluer bagira gute hanyuma rero akaca barabwe bya bindi rero bya bonne planification kuvuga yuko no gushira mu ngiro umugambi so bigenda bikurikira intumbero y'uta planification za digitization zigenda neza hanyuma ugacura aba kandi kindi kintu gihambaye gikuru yuko atazi igiturire yuguma vyiviziye izo ngendo zo kubishira mu ngiro kuko hari igiturire kiraye za ngendo ibyo bintu dushaka kwishigushika ko usanga kenshi utabishikira izo rero nibyo tubona ahanini rero biba bitangurwana hamara hari canyamukuru muri rusangi rero gikomeye nico bita rero cohesion nationale mu gihugu mu gihugu cyo bita umwuka wa cohesion nationale muri politique ingendo bagwifashe kuko niwe ucugendura atanga n'inkumbero kubindi n'imigendanire u Burundi bawufitaniye n'ibindi bihugu n'ikibanza u Burundi boronka muri nge bita integration regionale imuva ngo Burundi buri mita African community cyangwa muri za komeza cyangwa nahandi ivyo rifatiye muri rusangi nivyo biheza bigatanga intumbero ibona kugira igihugu gishobore gutera imbere cyane.
Nibihe mwashimikiye ko muri iyo raporo mwabonye bitagenda neza nivyo mubona byo tegeza gukosorwa?
Turabona neza yuko nk'ubu turabona yuko haraba ico nokwita prise de conscience y'abantu b'abanyepolitike abarongo y'ihugu yo kumva yuko ubwa mbere situation y'u Burundi ine mu by'ubutunzi bitifashe neza kuko haraba bashaka kuvuga ati ibintu biriko biragenda igihugu cyo kiratera imbere iyo prise de conscience abaje kuvuga ati burya turi inyuma pa raporo y'abandi ahubwo dukore cyane kugira dushikire abandi turabona ko kigihaza ikindi no kugira prise de conscience no bakumenya neza icyo bita potentialite ubutunzi kama Burundi bufise kugira tubuha agaciro habaye ibyo biyaya dufise warangije kuma bubakamwo waraba hari yanyu by'ubutarengene biko biratunganywa ivyerekeye uburimyi n'ubworozi ndumva bya tourisme bikira ukabona ko ntituraba conscient y'ubutunzi kama dufise aya mazi ashobora kuduha umuyaga nk'ubudasanzwe ibyo urabona kumenga abantu basansinzira hanyuma ikindi nuko rero twasanze na ya dokima y'intumbero igihugu gifatirako kugira gishikira iterambere ubu ntirikirategurwa neza kwa roze ya za CSRP zaraheze nta kindi gitabo cyashe gutegurwa icyitwa ngo vision 2025 nibagikorera ko ngo ubone bari ko baracereka abantu ibirimo urumva niho kucusanga umengo ubu unyi mu buzanga bw'amisosi igihugu ntikiriha intumbero maze ko niyo ntumbero itari kiraboneka ngo abantu bose bayumve kumwe icyo bita intumbero vision di development abantu bose batartajira kuva hejuru gushika hasi hacaba hagahaza hanyuma rero ibyo buryo navyo urabona imigendranire y'u Burundi n'ibihugu bidufasha ratitutse kandi muri gihugu hava amahera menshi cyane u Burundi bwari bwagira igihe bushobora kuronka ubundi buryo bwo kuronka amahera adaciye muri yaca mu by'imigendranire n'ibyo bihugu bijanye ni accord de Cotonou n'ijyana declaration de Paris yerekana ingene ibihugu bifashanya muri rusangi urumva igihe utaba wariteguye amahera agiye ntucuronka yandi ashaka yasubire ugasanga rero upreferi kuvuga ati imigambi ndayihevye nta kundi reka tugire ivyo kwa umunsi ku munsi turabimwere twobaho mugabo ya migambi yozamuye uburyo bwabuze nibere bisha bize ugasanga amadovize arakenye ugasanga ibintu biriko birasubira inyuma ugasanga iby'agashomeri biriko birongera mu gwaruka kubera imigambi itagumye igwira ku munsi nk'ejo bundi harasohoye icegeranyo cerekana ko iby'agashomeri mu gwaruka ari kanini kuko 65% y'ugwaruka rwo mu hagati mu ugubwo mu gashomeri 55% nabwo mu bisagara mu gashomeri hanyuma imwe rero by'umwuka navuga binahera ko kohezo nasionale urabona n'ubu uyu mwaka uheze bimwe twari kwari kwati by'ibiganiro byo kugira abarundi basubize hamwe ko turagira wa muvuduko nk'ubindi bihugu
kugira igihugu gitera imbere cyari cyo cyose bisaba icyo cyuka cha politique kiba kimeze neza mu gihugu kugira imitahe ishobore no kuza nagomba kubabaza imitahe y'abanyamahanga yo biza mu gihugu ubona ifashe guturavye politique
umva urabona nyene izo y'imitahe ico bita investment direct étranger iyo izongwane nyene za politique zibazi kihari nabijyane ko ndavuga by'intwari ibyo kuntu kumbura by'ubutungane ibyakora ibisiyo ngene babikora ibyo gatya kazi na muntu birakunda kubera inzikizi na cyane cyane ko n'ibita ama infrastructure aya ama infrastructure y'umuyaga nkuba urani muke cyane ni muke gusa nta muntu rero akunda kuvuga ati njanye mutaha ahantu by'umuyaga nkuba bitameze neza ibyerekeye iby'amabarabara n'ibiki muri bukambere neza yuko ejo bundi bigeze gutanguza ico bavuze ngo ukibe nka zone economique speciale aha mu Burundi bana baragitanguje n'ubu nta kirashobora gukorwa imitahe nyene igihugu kibanza gushyira ico bita les infrastructures ibikorwa nyamukuru bya leta binini bicira inzira abo bahandi nyene iby'amabanki ngene bimeze amabanki ayo madovize nyene mbega uzanye mutahi warashobora kuzosubiza inyuma inyungu yiwe mu madovize iyo bitangwa kuri kuzaro bihara tuka tuti harya hari ingora turetse bo mu kwa politike nawe ni ucuvuga tuti kirya gihugu mu gihe rero cohesion itari kiraboneka neza baguma bishyiramo ati ni igihugu wasanga gisa umutekano usiye guhunga abantu umwanya wari wose kubera bavuga bati la stabilite politike ntitwayibona neza haracyarimo igipfungu rero n'ibintu bikunda kugira gutitura iyo byo by'imitahe yinjira mu gihugu n'iby'ubutungane rero la justice ejo bundi umushikiranganji w'ubutungane yarakoranije inama igitega bavuga ngo ni justice ngo pour service development economique haravuze ingamba zimwe zo gukorerwa ko tuzoburaba kandi twararungitse abaja kuturabira nyamara kumara twarabonye igihambaye nuko aya marekomandasi yabaye ishobora kuyashyira mungiro
tuta ku mirongo ya telefone dufise Samuel uratwumva?
Oi allo?
Allo uratwumva?
Turabumva.
Watubwira irindi zina naho hamagaye uri?
Ni kwa Kwizera Imana Samuel ndabambwaye ndi Bujumbura.
Ufise kibazo canke icyumviro?
Kimwe ni kibazo yinde ni intererano. Nagira mbaze ndabora manje kwifuriza umunsi mukuru wa Noheli mwiza n'umwaka mushasha mwiza. Ekipe ya Voix d'Amérique mwese.
Murakoze namwe.
Amwe n'umutumire nyene nyakuba Fosende Kumano.
Yarabumva.
Murakoze namwe.
Nanje murakoze. Nagira mbere ku ntereza mvuguku. Dusanzwe tuzi ko ishyirahamwe Force musanzwe muhurikiyemo. Mwe murongo ishami paritene mvuze ati nk'ishami dufate ko muri rujya runani rw'amashyirahamwe aharukiye muri Force namwe muhurikiyemo mwebwe nka paritene mwaciye mugenda rimwe mwaheruka muri ibyo biganiro bya Huriya Arusha. Tukaba tuzi ko intumbero nyamukuru ya parseme je sangi n'umuntu wanyu kuva kera naho niyo n'amaproje amwe twakoranye na parseme nyene ko cyane cyane mushyira imbere ikibazo cy'ubutunzi mbega mwashobora kutubwira muri make ukuntu mwagiye mwahagarariye abarundi isinzi irimo aterukiye na cyane cyane ukuntu igihugu cyovamo iyi kawo irimo ingwana y'ubutunzi ukuntu yaba muri opozisiyo cyangwa muri leta bukoroshe imitima hanyuma ibihano igihugu cyafatiwe bikagabanuka ko murabona yuko hamwe byo gumuko biri ibintu byarenze urugero intererano ikigira kabiri nacyo ni ikibazo nagira ndamubaze kiri amwe parseme bura tranche no bwa dufate nka trimestre cyangwa kuya ari nk'umwaka cyangwa imyaka ibiri rihora risohora icyegeranyo cyangwa raporo y'ukuntu ubutunzi bwifashe kandi bugasaba ritanga na solution y'ukuntu igihugu cyoshobora gukora ibintu bimwe rimwe bikagenda neza ahantu bamwe biragenda nabi ariko ubu ntiberutse kubona risohora ayo maraporo mengi raporo nyuma generuka kubona niyo mu mwaka uheje muri 2016 ndagirambaze ko nkumbure izo raporo zose zimwe zirategurwa
reka bishure mu mwishure Faustin
yego ubwa mbere hoho njyanuka atakurikiye ubundi dukunda kubigira ku mezi atandatu kandi ibuka yuko mu mpera gihe mu kwezi kwa gatandatu bihurana n'uko tugira duhimbaza intahe yo kwikukira twarashikirije kabisa ibyo bintu ndabyibuka n'ubu rero mu kwezi kw'icumi na kabiri tuca dushikiriza iyindi raporo ko turafata ko amezi atandatu ariyo twiyumvira ko ibintu biba bihaga indi musanga turabe ko ibintu byifashe ukara ko no munyishu twa turi ko twaratanze ko zokorerwa kugira igihugu kizamuke twa twara yuko ari ziriko ziraja mu ngo cyanke ziriko ziracenga kwa tubwira ko ameza atandatu rera ko ateza arakurikira ngo bubonye tuzobisohora hanyuma dusubire no mu kwezi kwa gatandatu ngira ku mwaka w'2018 tunaretse rero nibyo aho nigeza turagira emisiyo mikenshi yo hari cyabonetse mu gisata kimwe kimwe kanaka twashobora kugikorera ko nk'ejo bundi igihe duhimbaje iminsi yo kurwanya ubukene mu kw'icumi ido 17 Oktoba twarasohoye ingene ubukene byifashe mu gihugu kandi hacagaruka mwivyo nyene kwa twa turekana mbega ubukene gifashe gute bugwanyijwe gute kandi twarabikoreye ko n'amakonferanse DPS menshi n'ibintu by'idanizani ko turazisohora ngira nuko batashoboye gukurikira ico ne twogihara ko kandi ico tujejwe mu buzima bwacu bwa misi yose.
Inshuti mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Mukomeze kugira ibihe byiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.